Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka hagiye kubashikiriza amakuru yo kuri no saha. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yacu iyo kuri no saha. Leta ya Tanzania yatanze ikiringo cy'umwaka umwe ku mpunzi z'abarundi kugira zitahe ku bushake.
Kazi kubwa niliyo nayo ni moja. Ukitafanya mkuru pisa ni kimwe. Kuwahamasisha kurejea ya kusudi msifikiwe na siku mbaya na ngumu ya kuondoka kwa lazima.
Kubahimiriza mutahe kugira ngo ni muda muhure n'ibihe bibi byo gutaha ku nguvu.
Uyo ni Sudi Mwakibazi, umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cha Tanzania, mu majwi uwo yabisobanuye. Andi naho ubushikiranganji bujejwe abimukira mu Bwongereza bumenyesha ko abasaba ubuhungiro bategerezwa guhitamwo kwemera kujanwa mu Rwanda canke bagasubizwa mu gihugu cabo. Muri Republika ihane mu demokrasi ya Kongo, abagwanyi baraye bishe abantu 12 mu gisagara cyo mu buseruko bw'ico gihugu hafi y'inkombe z'ikiyaga cha Albert. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ibiza muri Nigeria uyu munsi wa kabiri yavuze ko igitero cakozwe ku isengero ry'abakatolika yitiriwe Mutagatifu Francisco iherereye mu gisagara cha Owo cyahitanye abantu 22 cyongera gikomeretsa abandi 50. Aya makuru hamwe na yandi twabateguriye ni mukanya mugume ku maradio yanyu. Eka duhera makuru yacu kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Mali bazofata amezi 24 guhera mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2022 basubizweho ubuyobozi bwa gisivile inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi k'umunani wa 2022. Ni nkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Umuvugizi wabo yavuze ejo kwa mbere ko ari uburyo bw'imishyikirano n'umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO kugira ngo ukureho ibihano birimo kugira ingaruka ku bukungu bw'igihugu. Abayobozi b'ingabo b'iki gihugu bakomeje kotwa igitutu ngo bagarure demokarasi kuva bahiritse guverinoma kandi bananiwe kubahiriza amatora bari bijeje mu kwezi kwa kabiri byatumye bafatirwa ibihano n'umuryango wa CEDEAO. Avugira kuri televiziyo y'igihugu, Abdoulaye Mayiga, umuvugizi wa guverinoma y'inzibacyuho, yavuze ko igihe cy'inzibacyuho ari amezi 28 guhera ku itariki 26 y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2022. Mayiga yavuze ko iryo teka rije rikurikira icyo yise imishyikirano igeze kure na CEDEAO kandi ko Mali ifite icyizere ko ibihano bishobora kuzakurwaho. Abakuru b'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika bahuriye aka mu murwa mukuru wa Ghana mu mpera z'icyumweru kandi bemeranijwe kudakuraho ibihano birimo ifungwa ry'imipaka n'inzitizi ku bikorwa by'imari, uretse gusa igihe abayobozi bagateganya ba Mali bagabanye igihe cy'inzibacyuho. Abakuru b'ibihugu byitezwe ko bazongera guteranira mu yindi nama mbere y'itariki ya gatatu y'ukwezi gutaha kwa karindwi.
Urakoze Jenny kuri iyo nkuru. Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo, abagwanyi baraye bishe abantu 12 mu gisagara cyo mu buseruko bw'ico gihugu hafi y'inkombe z'ikiyaga cha Albert. Inkuru nayo nyene dushikirizwa na Eugene Mukankusi.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere wabitangaje umunsi kwa kabiri. Uyu muryango hamwe n'umuvugizi w'igisirikare bamaganiye icyo gitero kuri Codeco, umwe mu mitwe y'abarwanyi bakorera mu burasirazuba bwa Kongo ahogorokojwe n'ubushyamirane. Abenshi mu barwanyi ba Codeco bakomoka mu bahinzi b'abarendu bamaze igihe kirekire bashyamirana n'aborozi b'abahema. Codeco ntiyabashije kuboneka ngo igire ikitangariza ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters. Jules Ngongo, umuvugizi w'ingabo mu ntara ya Ituri utavuze umubare w'abapfuye, yagize ati: "Twamenyeshejwe ko abarwanyi ba Codeco bongiye kwica abantu muri sheferi y'abahema Nord. Ingabo zacu zagiye guhashya umwanzi." Imibare yatangajwe ku ikubitiro ivuga ko abantu 12 bapfuye na 2 bakomeretse. Byatangajwe na Dieudonné Losa, perezida w'umuryango wa Societe Civile mu ntara ya Ituri. Uyu muryango ukurikiranira hafi ubwicanyi buhabera. Mu gitero gikomeye kugeza ubu muri uyu mwaka, Codeco yishe abantu bagera muri 60 mu nkambi y'abateshejwe ibyabo mu kwezi kwa kabiri. Guverinoma ya Kongo yashyizeho ubuyobozi bwa gisirikare mu ntara ya Ituri no muri Kivu ya Ruguru bituranye igihe kirenga umwaka hageragezwa guhosha urugomo nyamara ibitero byariyongereye kuva icyo gihe.
Andi naho umuyobozi mu kigo gishinzwe ibiza muri Nigeria uyu munsi wa kabiri yavuze ko igitero cyakozwe ku isengero ry'abakatolika yitiriwe Mutagatifu Francisco iherereye mu gisagara cya Owo cyahitanye abantu 22 kandi cyongera gikomeretsa abandi 50. Eugenie Mukankusa arabitubwira.
Abantu batamenyekanye bagabye igitero ku bakristo bakoresheje imbunda n'ibisasu biturika mu gihe cya misa yo ku cyumweru. Abategetsi bari batarashyira ahagaragara umubare w'abapfuye. Ibitangazamakuru byari byavuze ko abantu barenga 50 bishwe. Birasanzwe ko abantu batanga imibare itandukanye nyuma y'amakuba muri Nigeria. Abategetsi ntibari batanga amakuru na make ku mwirondoro w'abagabye igitero cyangwa ku cyabibateye. Bavuga ko bamwe mu bateye mu kiliziya bari bivanze n'abakristo mu gihe abandi barasaga mu kiliziya bari mu bindi bice. Imbere mu kiliziya haboneka amaraso yumiye hasi no ku nkuta, intebe zasataguritse, ibirahuri byamenetse n'ibindi bintu byashwanyaguritse ndetse n'ibyo abantu ubwabo bari bafite byahasigaye bihamya urugomo rw'icyo gitero. Abarusimbutse barimo kuvurirwa ku bitaro ibikomere by'amasasu n'ibindi nk'uko byavuzwe n'abaganga. Umujyi wa Owo uherereye muri leta ya Ondo mu majyepfo y'iburengerazuba bwa Nigeria. Ni igice cy'igihugu ubusanzwe kidakunze kubamo urugomo rushingiye ku madini.
Arakozeje ni Mukankusi kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi yadushikirije. Tubibutse bagenzi ko muri kumubananya kumviza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ubushikiranganje bujejwe yabimukira mu Bwongereza bumenyesha ko abasaba ubuhungiro ko bategerezwa guhitamwo kwemera kujanwa mu Rwanda canke bagasubizwa mu bihugu baje bahunze. Ivyo biri mu nyandiko ziriko zirahabwa umurwi wa mbere w'abasaba ubuhungiro bategekanijwe kurungikwa mu Rwanda mu misi ndwi. Ni inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima.
Izo nyandiko zabonwe n'ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza zahawe itsinda ry'abagera ku 100 bagomba koherezwa mu Rwanda kwikubitiro. Ziragira ziti mufite amahitamo yo kuva mu Bwongereza ku bushake. Nyamara ni muhakurwa ku gahato muzajyanwa mu Rwanda. Abagomba koherezwa mu bambere biganjemo abakomoka mu gihugu cya Sudani, nubwo aba basanzwe ari umubare muto ugereranyije n'uwabanyura mu buryo butemewe n'amategeko mu muhora wa La Manche binjira mu Bwongereza. Ikinyamakuru The Guardian gikomeza kivuga ko abo bose bagomba koherezwa mu Rwanda babwiye ko ubusabe bwabo bw'ubuhunzi bwanzwe na Ministeri ishinzwe abimukira bitewe n'uburyo bakoresheje bagera mu Bwongereza, aho muri rusange bambukaga umuhora La Manche bakoresheje amato matoya. Izo baruwa bahawe zongeraho ko nta burenganzira bwo kujuririra icyo cyemezo cyo gusuzuma ubusabe bwabo bwamaze kugaragazwa ko bwanzwe. Imiryango iharanira uburenganzira bw'abimukira iramagana iyo mvugo. Karen Doyle wo mu muryango Movement for Justice aganira n'ikinyamakuru The Guardian yagize ati ni nkaho ministeri irimo kubwirira itsinda ry'abasaba ubuhunzi ngo aha hari ukuzimu twabashakiye mu Rwanda, ariko mwahitamo gusubira mu kuzimu mwahunze niba mudashaka kujyayo. Ayo si amahitamo, izi ni impunzi zidakwiye gusubizwaho zahunze. Mu by'ukuri ibi bikuraho Burundi inshingano Ubwongereza bufite ku mpunzi. Abo barindiriye koherezwa barimo Abanyasiriya, Abanyasudani, Abanyafuganistani, Abanyaeritereya, Abanyairani n'Abanyairake, aho bamwe muri bo bakomoka mu bihugu bikirimo intambara. Nubwo Abanyasudani aribo bagize umubare munini w'itsinda ry'abijana bagomba koherezwa mu Rwanda, imibare y'igihembwe cya mbere cy'uyu mwaka igaragaza ko abatari bo bagize umubare munini w'abageze mu Bwongereza bakoresheje amato matoya. Hamwe n'abagera ku 137 binjiye hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa gatatu, Abanyasudani baza ku mwanya wa 7 bagize igipimo cya 92% mu basaba ubuhunzi hagendewe ku bihugu baturukamo. Itsinda rifitemo abene gihugu benshi baje mu mato matoya muri ayo mezi ni iry'Abanyafuganistani n'abagera ku 94,000, rigakurikirwa n'Abanyairani n'abagera kuri 722. Inzitizi zijyanye n'amategeko zirwanya icyemezo cyo kubohereza zazamuwe na sendika y'abakozi ba leta n'imiryango myinshi iharanira uburenganzira bw'impunzi. Itsinda ry'abasaba ubuhunzi bagomba koherezwa mu Rwanda ryatangiye imyigaragambyo yo kwiyicisha inzara mu cyumweru gishize. ndetse kuwa gatanu ababarirwa muri mirongo bafungiye muri gereza ya Brookhouse hafi y'ikibuga cy'indege cya Gatwick batangiye kwigaragambiriza mu kibuga cy'imyitozo. Muhammad, umunyasudani w'imyaka 25, ubufunzwe ategereje koherezwa mu Rwanda, aherutse kubwira ikinyamakuru The Guardian ko byamufashe imyaka isaga 3 gukora urugendo rw'ibirometero birenga 5000 ngo agere mu Bwongereza nyuma yo guhunga ubwicanyi bwibasiye umurenge w'iwabo. Avuga ko yashenguwe n'umwanzuro wo koherezwa mu Rwanda. Claire Mostre, umuyobozi w'umuryango Care for Kale na uharanira uburenganzira bw'abimukira, avuga ko bibabaje cyane kubona abantu bamenyeshejwe ko bazoherezwa mu Rwanda mu bambere batagize umubare munini w'abambuka la Manche. Ati abanyasudani akenshi nta mafaranga baba bafite yo kwishyura barushimusi ngo babambutse, hanyuma ubu bakaba barenga 2/3 mu bagomba koherezwa mu Rwanda. Madame Claire Mostre yongeraho ko abarenga 25% by'abambutse la Manche mu mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka ari abanyafuganistani, nyamara ku rutonde rw'abagomba koherezwa abo bakaba batagize umubare munini. Akibaza ati umugambi wo kubohereza mu Rwanda ni icyemezo gishingiye cyane ku nyungu za politiki, none se no guhitamo abagenda niko bimeze? Kurundi ruhande ariko, umuvugizi wa ministeri ishinzwe abimukira yavuze ko ubufatanye bagiranye n'igihugu cy'u Rwanda ari igice cy'ingenzi cya gahunda yo kuvugurura gahunda y'ubuhunzi yangiritse no guca intege imigambi y'abarushimusi bahinduye ubucuruzi kwambutsa abimukira. Gahunda yo kohereza mu Rwanda amadosiye y'abasaba ubuhunzi mu Bwongereza ntiyavuzweho rumwe, aho myinshi mu miryango iharanira uburenganzira bw'impunzi irimo na HCR itunga agatoki Ubwongereza kwikuraho inshingano zijyanye n'amasezerano ya Geneva yo kwakira no kwita ku mpunzi. Abanyapolitiki n'abaharanira uburenganzira bwa muntu batandukanye haba mu Rwanda no mu Bwongereza nabo bagaragaje kutemeranya n'uyu mugambi. Icyakora na n'ubu iyi gahunda irakomeje, aho u Rwanda rwatangaje ko rwamaze gutegura ibisabwa kugira ngo rwakire abo bimukira.
Urakoze Temistocle. Dukubitire muri Tanzania, naho aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zisanga leta ya Tanzania ariko irahonyanga agateka kazi na muntu. Muri iki gihe leta ya Tanzania irabandanya umugambi wo guhimiriza impunzi gutahuka, kandi zo zivuga kwicatumye zihunga kitarava mu nzira. Ni inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika, James Joven.
Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania, Bwana Sudi Makibasi, kuri uyu wa mbere yabariye impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nyarugusuko leta ya Tanzania itanze kiringo cy'umwaka umwe kugira zitahe ku bushake nyuma yaho zotahukanwa zose hakurikijwe amategeko ya leta ya Tanzania. Bwana Makibasi yadahengesheje, yavuze ko n'imfashanyo zimwe zimwe zigenewe impunzi harimwo ibiribwa ziriko ziragabanywa ku rugero runini mu ntumbero yo kuburabuza impunzi kugira zitahe byanse bikunze, naho impunzi ku bwazo zisanga icyo zahunze kitarakemuka.
Kazi kubwa niliyo nayo ni moja,
ubi ikitafanya mikuru sisa ni kimwe,
kuwahamasisha kurejea kusudi msifikiwe na siku mbaya na ngumu ya kuondoka kwa lazima,
kubahimiriza mutahe kugira ngo ni muda muhure n'ibihe bibi byo gutaha ku nguvu.
Kwa sasa hakuna anayekubali mwishi kambini
kuko kugeri munsi na numwe yemera kwamba mikambi,
na ndiyo maana huduma zimeendelea kupungua ikiwemo chakula.
Ya mambo ifasha lazima zime zibandanye kika manufari mwenye fungu kwa.
Jiandikisheni muondoke kwa utaratibu.
Nimuandikishe muunguke kutote.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zisanga umugambi wa leta ya Tanzania uhimiriza impunzi zose gutaha byanse bikunze ari guhonyanga agateka kazi na muntu ni mu gihe buri umwe umwe yahunze ukwiwe.
Jewe ndiko ndaraba ku handi kwanje ndavuga neza ndemeza neza ko icyo nahunze kitaragirane kitarava mu nzira. Icyambere nk'ubuje nahunze mvuye mutabira, maze kuva mutabira baduhungura ku nguvu batitwara mu gihugu cy'u Burundi ngo amahoro yabonetse, nta n'imyaka ingahe yaheze yahongera duhumuriro twahunze turiko turi icyo turamererwa nabi rwose. Ariko nk'ubu ubunye nk'ubuje mushaka kumbwira yuko umuryango wanje bazahungarukanira kwavuga ko ishize twahunze byavuye mu nzira igihugu kirimo amahoro. Ubwa mbere ni batubwira uko nyene jewe rero gusubira mu gihugu cy'u Burundi n'ikintu nti puza na gato bainashaka mbeka nkubu unye ko rigize gatatu jiwe mpunga mushaka kumbira ko hari andi mahoro yaje asumba ayo matubwira mbere nikibaho rero
je nuko numva umunsi ku munsi numba hari abapfuye abanyanganijwe batazio bagiye. Jewe narahunze umutekano muke no guhohoterwa ku muryango kuko baguma banyiruka kuko nanse kugenda mu migambwe yawe.
Intumwa ya ambasade y'u Burundi mu ntara ya Kigoma bwana Yeremia Bukenyeza we yabariye impunzi zo mu nkambi ya Nyarugusuko atantambamye nimwe sigaye yobuza impunzi gutaha kubera amahoro yamaze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi
nta majambo ya diplomasi nkoresha ndiko mbwira mwebwe bene wacu kugira ngo muve muri zingorane murimwo na jewe naciyemwo jewe ndiko ndavuga narabaye mu kambi y'umuyobozi mwumve rero yuko ibyo ndababwira biva ku mutima mu Burundi hari amahoro ni mu tahe muje mu ngo zanyu mukorere ingo zanyu nimutahe ubwo gwaruka uje mu mashuri nimutahe namwebwe muje mu makoperative
umugambi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo watanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 kuvubwa gushika ubu haramaze gutaha abarenga gato ibihumbi ijana mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2020 leta ya Tanzania yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu ariko mugambi ntiyawushize mu ngiro naho biruko hafi impunzi ibihumbi 2,300 zatahukanye ku nguvu ku mpamvu yuko ata burenganzira zifise bwo kuba mu nkambi benshi mu bataha ku bushake harimwo abasanga icyo bahunze kitarakemuka bigatuma bongera guhunga ubugira kabiri kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania James Chovini ku bw'ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse
makuru yirajishwe cy' Amerika arabandanya tuje mu Burundi urunani rw'amashirahamwe y'abarimyi b'ikawa rusaba leta kuduza igishiro cico gitegwa njabukamazi ku kiro kugira abarimyi ntibasubire gushorera umwimbu w'ikawa mu bihugu biba bihana urubibe n'u Burundi baciye mu kinywabi ivyo babishikirije inyuma yaho umwimbu urenga amatoni ibihumbi 25 ufatiwe ujanywe mu gihugu cy'u Rwanda ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda
urunani rw'abarimyi b'ikawa mu Burundi Senac murimo wisangi ruratera ivyatsi abashorera ikawa mu kinywabi mu bihugu bibanye by'u Burundi ruvuga ko gwitandukanije nabo yamara ruratahura neza gituma abo barimyi bashima kwishorera mu makungu biciye mu nzira z'amagendo mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi Jean-Pierre Ntabomenyereye yasiguye ko igiciro gito bahabwa na leta arico gituma abarimyi bahitamwo iyo nzira
umuhugu duhanye imbibe dufate Tanzania Rwanda aho tubona yuko ibiciro bisa n'ibyisunuye gato nk'u Rwanda amafaranga bashika ku 900 vyikawa itonoye muri Tanzania baragura amashiringi agera ku 2,500 mu gihe twebwe abari mu Burundi ikiro cyaravuye ku 500 kigeze ku 800 usanga tugira ku 4,000 ku kawa ishoka hanze turiteze yuko amahera ashobora kurenga ngaho akisununura mu gihe byogenda uko turabona yuko atamurimyi yiyumvira gucisha ikawa mu buryo bwa forode
urunani Senac murimo w'isangi rutangaje ivyo inyuma y'indwi zibiri inzego za leta zifashe amatoni arenga ibihumbi 25 y'ikawa yari igiye gushorerwa hanze mu gihugu cy'u Rwanda umushikiza manza wa Republika mu ntara ya Kayanza ihana urubibe n'u Rwanda ari naho hafatiwe iyo kawa yashikirije ko abafatanywe uwo mwimbu bazoca bakurikiranwa n'ubutungane imbere yaho gato harabarimye 15 bo mu ntara ya Ngozi ihana urubibe na Kayanza cyo kimwe n'igihugu cy'u Rwanda nabo nyene bari bafashwe bashoje ibiro birenga 500 mu gihugu cy'u Rwanda abo baciriwe imyaka 5 yo gufungwa urunani rwa leta rujeje guteza imbere no gukingira igitegwa cikawa odeka office pour le développement du café gwego rubona ko abashorera ikawa hanze y'u Burundi mu kinywabi arabansi b'igihugu Emmanuel Nkurunziza n'umuyobozi mukuru wa odeka kuri mikro y'ijwi rya Amerika
nakozerekana iki gihugu cacu cy'u Burundi cibakwa na benecho ubutunzi bw'igihugu bubungabungwa na bene bwo umaze kuzirikana iby'igikoge kwarera umurundi mu kumuvuza mu kumukorera amabarabara acamwe agiye mu minota itandukanye mu kumukingira umutekano n'ibindi byinshi nta muntu yo kwiyumvire ko hari umuntu yo kwifuza gushora umwimbo nk'uyu ufitiye kamaro kanini ubutunzi bw'igihugu abishyize mu kinyegero
bongere banadome urutoki kuri wowe wese agomba kubahuvya kuko umuntu agufasha guteka inkono y'ikibi cyamaragusha ukacisangitsa
bamwe mu banyagihugu barima ikawa baganiriye n'ijwi rya Amerika baremeza ko inyungu bakuramwo ari nto cyane bageranije n'inguvu bashiramwo
ibisasizo hari gari byikura amahera kuyikata ukayiharurira hirya no hino za gusanga bitari munsi y'umwe 500 byaragutwaye kurinda ugeraho ugati ndarose umwimbu wa mbere ikiro cikawa aho kicishwa amahera n'igitegwa cibiharage henshi muri twebwe barimye n'amaze kuza barazirandagura bazi sibirize bitoke cyama gatatu mu mwaka ugasanga ku ngundo umuntu arakuri igitabo kitarishe kimwe kawa
n'ukuraba rero banye n'icubahiro bari baduza agaciro kugira ngo umurimyi aronke akisunura ko turavye giciro dufise ubu n'ukuri ntigishemeye cyane jende umurimyi w'ikawa nta mirimo y'iminsi yose nta kazi kandi mfise nako kurimba ubu giciro kiri hasi cyane
urunani rwabo barimye rurafitiye umuti wotuma taka wisubira gushoregwa hanze mu kinywa bi
rero navuze ni nimiburiburi umurimyi rose 2000 byo tuma umurimyi abandanya ayirima ukuri kwamye kuko twege nk'ubu je ndiko ndarimikawa ndavye nguvu nshiramwo kugira ndonke kiyakiro kimwe kibiturumbwe nkoresha ubujyo bwishi cyane rero nkavuga nti nimiburiburi bampaye birimye nk'uko ndundi murimyi w'icyenda juru n'wahe unagwagwaruka rutagutifuza kwirima cyane ko gusha ruyirima
ubushikiranganje bw'uburimye n'ubworozi bwatangaje ko bwafashe mu minwe icyo kibazo mu itangazo yashize habona umushikiranganje de Guide Rurema yizeza abarimye ko igiciro cikawa kizogenda kiraduga uko umwaka utashe hafatiwe ku biciro biri ku isoko mpuzamakungu avuga kandi ko icyo gitegwa citaweho ubu kuko casubiye mu minwe ya leta gikuwe mu minwe y'abikorera utwabo ahamagarira abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ku mipaka y'u Burundi yose gusubira kurikanura kugira ingendo yo kugurisha umwimbo mu bihugu bibanye iranduranwe n'imizi Pierre Clavier ni nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Igira hirya ariko mata n'inyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko bira simuhumuruka mana
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, uradutukwara neza kani ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo.
Ya,
ni ndiye bugo.
Gugwiki? Nukumga kwa mwini wese muri twebwe yajeye yibeshya kuwundi. Ya, ba, 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 ba. Shofe, tukijende. Kombo taksi aji.
Taksi, ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Mu Burundi guharika ni kibazo kibonekeza cyane muri commune Mabayi yo mu ntara ya Cibitoke abajejwe intwaro baremeza ko gutorera inyishu ico kibazo bibaraje ishinga inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Désiré Hatungimana umenyesha makuru w'ijwi ya Amerika ari Kigali mu Rwanda
Commune Mabayi ni imwe mu makomine atandatu agize intara ya Cibitoke iherereye mu rengero rw'u Burundi muri iyo commune haribonekeza ingeso yo guharika itandukanye n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi abagabo muri iyo commune bamenyesheje radio ijwi rya Amerika icyo guharika kenshi bivaka hiwabo
haraho usanga bibwa ku muntu w'umugore wawe mbo wataha ntagufate nk'umushinga ntahashitse mu rugo wamubwira ati mpamazi ndarushe ntakubaze niyo waciye nabagabo nabone ntibihangana bakabona inkumi hariya ntibazihanganire bigaca bivamo imvo zo guharika
imvo ya mbere hariho kuba abagore bitwara nabi ntibamenye ko umugabo ari umutwe w'urugo tamweretse icyo bahiro afise cyangwa bamubwizanye urupfasoni kugira bamuyegeretse mu ngeso ucyo birashobora kumutera kandi gatima akaja kurondera abandi yindi mvo ya kabiri nayo birashika akaba ikintuno kitakurengwa y'umuntu imana yaheza giye karonka uburyo akubukoresha neza ugasanga giye kubusesagura mukuraba inkumi nziza cyangwa abagore beza bisize
Ni impalwit numugore yaharitswe amenyesha ko agishika mu rugo yarafashwe neza ariko mu nyuma umuryango wabo bararondeye uburyo umaze kuboneka ibintu bitangura guhinduka. Amenyesha ko akaremi ko mugabo ariko yazize
yari umuntu arondera amahera akayaronka akayishimanira agasohokera hirya no hino akaji yashaka hose akaba yo kwitegemza nyene umuntu afise amahera nanyu murabyumva gusa hano nyene iwacu mabaye bireze niyo ngere imihare je ku ruhande kuwanje nk'ibyo mvuga niboneye ko je nabonye ko yabitewe n'amahera yari yaronse baca basuzugura bakenyezi babo bafashanyeje kurondera ayo mahera.
Iyo ngeso abajijwe intwara wa muri komine mabaye baremeza ko ihari kandi ibaraje ishinga. Baza umutima Silvestre umuhanuzi wa Mistanera ajejwe imibano amenyesha ko guharika vyibonekeza haba abanyagihugu ba Kenya n'abifise. Iyo hageze guhana abakoze ayo makosa izo mpande zose zibatera ikibazo akamenyesha ko kugeza ubu bisa n'ivyabananiye gutuza.
Twebwe turagerageza tugize nk'amanama tukabasigurira tukabereka ko ikibazo cyo kuza baraharika bo kireka nabo dufashe bamwe bamwe turabacamande uretse ko kenshi usanga kubera imiryango ikenye bakayabura munakabafunga ariko n'ubundi umuntu akabira kubarekura kubera badashoboye kuronka ubwo buryo. Hari abo usanga afise nk'uburyo akavuga ati jewe ibyo bihumbi ijana by'amande zobitanga kwe amaze kubitanga dutegeka ko uwo mukobwa yazanye acatahi wabo ariko tuza kwiro turba dusanga bongiye gusubirana akagenda avuga ngo amahera natanze ngo sino yaheba.
Ahirondereye Jean Fridolin alongo igisata cha komine kijejwe kwakira abashaka kubaka biciye mu mategeko amenyesha ko bimwe mu bibazo bahura harimwo ibijanye n'abimukira. Afatiye kuri ibyo bibazo bahura misi yose arafite icyo asaba leta kugira nibura ibyo bibazo bijanye no guharika bigabanuke.
Twebwe mu bisanzwe aha muri leta civile kugira dushingire umusore nuko tumusaba nk'akaro nk'umusore avuye nk'ahandi cyangwa umwegeme hari impapuro zitatu tumusaba mugabo arashobora kubesha nk'ubu attestation d'état civil akavuga ko ari umusore kandi asanzwe afise uwundi mugore. Icyo twosaba leta rero nuko hakabaho informatisation ya état civil kugira niba uyo muntu tumushize mu mashini tugaca tubona ko afise uwundi mugore hariya mu Kayanza cyangwa Ingozi kumusabyo cha bitworohera naho wacu usanga ibintu byo guharika bigabanuka.
Uguharika birabujijwe mu Burundi kuva mwaka w'1998 hemejwe amategeko agenga ingo n'imiryango. Kuva icyo gihe ariko guharika ntivyigeze bihagarara mu Burundi abanyamategeko bakabona ko ibihano bidakakaye bihabwa baharitse arivyo bituma iyo ngeso itera amatati mu miryango idahagarara. Desiratunye Imana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Tuko turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Tubibutse amwe mu makuru twabashikirije twabye kubushikiranganje ubujejwe abimukira mu Bwongereza bumenyesha ko abasaba ubuhungiro bategerezwa guhitamwo kwemera kujanwa mu Rwanda canke bagasubizwa mu gihugu bahunze. Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo naho abagwanyi barayibishe abantu 12 mu gasagara ko mu busiruko bw'ico gihugu hafi y'inkombe y'ikiyaga ca Albert. Umuyobozi mu kigo gishinzwe ibiza muri Nigeria uyu munsi wa kabiri yavuze ko igitero cakozwe ku isengero ry'abakatolika gitiriwe Mutagatifu Francisco iherereye mu gisagara cha Owo cahitanye abantu 22 cyongera gikomeretsa 50. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Turashimiye Dieudonné Cyubahiro yadufashije kuyegeranya. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka kuri mikro. Mubandanye mwumviriza amakuru hano kwiragishwa rya Amerika. Mwongera mugira n'umugoroba mwiza. Murakoze.